Ele Miss With America. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi wifuza gukurikiranira hafi amatora yimirije kimwe mu bintu bitanu uwo mugwi washikirije ejo kwa kabiri abawufasha mu ntumbero yo guteza imbere agateka kazi na muntu.
Mu by'ukuri kariya karenganyo muri kiriya gihe Burundi bwagiriwe ntitwoba dutanguye kubiyaga ko uyu munsi yatwemereye yuko agiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutorerwa inyishu.
Uyo ni Sixte Vinyi ni muraba arongoye umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. CNDH avuga bimwe mu bikorwa uyo murwi uzokurikirana mu ntumbero yo guteza imbere agateka kazi na muntu mu Burundi. Ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'ivyo mu karere ko mu manuko bwa Afrika komesa ryo barigiye gushumbusha Burundi ivyo bwatakaje mu mwaka urangiye igihe bwitegurira kwakira inama ya 20 y'iryo shyirahamwe yimuriwe i Lusaka muri Zambia. Abanyagihugu bo mu Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariyamiriza ubwicanyi bw'abantu babiri bakora mu bibanza bicukurirwamwo ubutare. Nayo abiswe abagizi ba nabi batatu bikekwa kuba aribo bagize igitero mu ikambi ya Nduta mu mpera zindwi irangiye biciwe ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Tanzania ahitwa Mabanda barashwe. Tubafitiye n'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo. Yamani imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiza amakuru dufitiye muri aka kanya. Alois.
Urakoze Fidel ndamutse abaduteze amatwi. Inama ya ishyirahamwe mpuzamakungu ni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarakoranye mu mwiherero ejo ku munsi wa kabiri ku kibazo cya Sudani nyuma y'aho igisirikare kiri ku butegetsi gitangaje umugambi wo gutunganya amatora inyuma y'aho ciciye abantu bashika 40. Ubudagi n'Ubwongereza bwasabye ibiganiro byihuta ku bwicanyi bubera i Khartoum aho abajeje umutekano basamburiye imirwi y'abari ko bagira imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare. Ubudage buranegura umugambi w'akanama ka gisirikare karongoye igihugu muri Sudani wo gutunganya amatora mu mezi 9 ari imbere mu kuvuga kw'icuka atari ciza kugira hatunganywe amatora muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku munsi wa mbere yaraneguye ikoreshwa ry'ingufu ry'abajeje umutekano muri ico gihugu ca Sudani agasaba ibiganiro byongera gutangura kugira abategetsi ubutegetsi buhabwe abasivile. Abantu barenga 2000 ngo nibo banduye ikiza cha Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangajwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihugu. Abantu 3,346 barafuye batumye bagaca batuma ico gihugu kija mu mwanya wa kabiri ku bantu bishwe na Ebola muri kahise kisi. Umusi wa mbere uwo mushiranganje yavuze ko abantu 539 bavuwe barakira ico kiza. Umushiranganje avuga kandi ko kurwanya Ebola byafashijwe n'umutekano wiyongereye. Ku bwitorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP abakozi batanu bari mu bafasha kurwanya ico kiza nabo nyine ngo barishwe n'imihari yitwaje ibigwanisho. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi ya Sahel kiragabisha ko abantu bagereranywa n'imiliyoni 5.4 babangamiwe n'ubugaragwa muri Somalia bagiye kuzobura ibifungurwa mu kwezi kuza mu gihe atacokorwa cihuta cyo kurokora ubuzima bwabo. Sahel yashikirije ko ubugaragwa bwatewe n'ihindagurika ry'ibihe buriko buriyongera ku rugero runini muri Somalia. Haisele vika kandiko ubugaragwa umaze gutuma abantu bashika 5,000 bata ingo zabo muri uyu mwaka. Aya makuru y'ubwo bugaragwa ashikirijwe mu gihe abanyesomalia bariko barasubirana inyuma yo kuva mu myaka 2 bari bamaze mu bugaragwa bwaheze mu mwaka w'2017. Hano muri leta zumwe za Amerika umwe mu bashinga mateka mugambwe wa Republikani w'umugwi ujejwe ibibazo by'ubutungane asaba ko hatangurwa kumviriza abashobora kuba bazi ibyo babiriko birategurwa n'u Burusiya mu gushaka guhungabanya amatora ya mu 2020. Umurepublikane Doug Collins aserukira leta ya Georgia mu nama nshinga mateka yabisabye mu rwandiko yashikirije umurwi umukuru w'uwo murwi. Collins yibutsa ko amatohoza yakozwe n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller yerekanye ko amatora yo muri Amerika akibangamiwe n'abanyamahanga bafise intumbero yo kuyahungabanya. Inama nshinga mateka ya Amerika yarumvirije akatari gake abatari bake kwivanga ku Rusiya mu matora, ariko abashinga amateka ntibahengeshanya gusaba ko hari ibindi bikorwa byokorwa mu ntumbero yo kuzitira ntihagire ikindi cyongera gukorwa. Perezida Donald Trump yaratangaje ko asa n'ugiye gushyira mu ngiro ibyo yemeye ko azoshyiraho amatagisi yo ku bice 5% ku bidandazwa byinjira muri Leta Zunze za Amerika bivuye muri Mexique. Trump yashikirije kandi aho ari i Londres mu Bwongereza hamwe n'abanyamakuru n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May. Trump yashikirije ivyo naho abategetsi ba Amerika n'aba Mexique basanzwe bari i Washington mu biganiro kuri ayo matagisi hamwe n'umuti wabimukira baca muri ico gihugu ca Mexique bagana muri Leta Zunze za Amerika.
Urakoze Aloyis kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi ahishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu bya Afrika buseruko n'ivyo mu karere ko mu manuko bwa Afrika komesa ryo barigiye gushumbusha u Burundi ivyo bwatakaje mu mwaka urangiye igihe bwitegurira kwakira inama ya 2020 iyo shyirahamwe yimuriwe i Lusaka muri Zambia. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Intumwa z'umuryango w'ubutunzi w'ibihugu bya Afrika buseruko n'ivyo mu karere k'amajepfo ya Afrika komesa zari mu rugendo mu Burundi kuganira ibijanye n'imigenderanire hagati y'uwo muryango n'igihugu cy'u Burundi. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ezekiel Nibigira asigura ko uyu munsi mu byo basubiye kuvugana harimo uruhombo igihugu cy'u Burundi n'abagwizatunga bagize aho mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze bisigiye gusiba bamaze kugira imyiteguro yo kwakira ihuriro rigira 2020 rya komeza. Ariko Sindiso Ngwenya umunyamabanga mukuru wa muryango w'ico gihe akagimurira i Lusaka muri Zambia kucicara ugikuru cawo.
Mu by'ukuri kariya karenganyo muri kiriya gihe Burundi bwagiriwe ntitwoba dutanguye kubiyaga ko uyu munsi ikintu kuva uyu munyamabanga mukuru ashitse twaciye dutangura kuvugana ko kandi nkaba nagomba ndabamenyeshe neza yuko yumva bihagije ibibazo Burundi bwashoboye kugira kandi atari uyu munsi gusa mugabo yatwemereye yuko agiye gukora ashoboye kose kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutorera inyishu kandi n'ubu turabona ko hariho intambuko zatanguye guterwa.
Imwe muri izo ntambuko bwana Nibigira yabwiye amenyeshamakuru yari yatumiye kuraba aho na mugenzi wajejwe ubudandaji Pirate niyo nkuru bakiri uwo mugwi warungitswe na komesa.
Kimwe mu byo ahejeje gushikiriza ni uko bisunze urutonde rw'ivyononekaye ku bijanye n'integuro ya ruriya rubanza rutabaye kiriya gihe bamaze gutangura kuvyiga ko ubu rero hariho umurwi mbere muri bamwe bagendanye uwo murwi ugiye kwicara wicarane n'umugwi wacu binjiremo baje mu ijonjoro hanyuma barabe ko hari icokorwa kugira ngo bashoboye kugira ico batakaje barabe kubatunganiriza.
Umuryango wa komesa n'umwe mu gihori irungi kindorerezi mu bihe by'amatora mu Burundi ikanakurikirana uko agenda. Amenyesha makuru babajije umushikiranganji Nibigira niba yivuganye ko na Serge Kapoepo aramutse akomeza muri kino gihe.
Nagomba ndabamenyeshe ko ikibazo kijanye n'amatora bwa mbere n'ikibazo cy'igihugu ubwacu. Rero nkabamenyesha ko u Burundi bwiteguriye bihagije mu bijyanye no gutegura aya matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Murabizi ko u Burundi bwarafashe ingingo ko ayo matora buzoyatunganya bukoresheje uburyo bwabwo ata buryo buvuye hanze. Niyumvira rero ko ari wo mutahe uhambaye dufise mu Burundi, kuko abandi bose icyo bobwira ngo baravuze ubwa mbere ibice 99% bigaruka ku Barundi biteguriye gukora ayo matora mu mutekano kandi.
Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yemeje kandi ko komeza ari ibikorwa byinshi yari kirashigikira mu gihugu n'atabidomye ku rutoki. Roger Uri Kaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu wifuza gukurikiranira hafi amatora y'imirizi. Cyo ni kimwe mu bintu bitanu uwo murwi washikirije ejo kwa kabiri abafasha mu ntumbero yo guteza imbere agateka kazi na muntu. Ni inkuru mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mu kiganiro n'abafasha umugwi CNDH ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umukuru wawo yashikirije ibyo yifuza gushikako.
Twatanze ibice bitanu. Umuce wa mbere wari uwo guteza imbere agateka kazi na muntu muri rusangi, hamwe no gufasha ubucamanza kugira ngo burangure neza umurimo wabwo. Iya kabiri yari yo kwigisha ibijyanye n'agateka kazi na muntu kugira ngo zina mwene gihugu wese atahure ibijyanye n'agateka kazi na muntu. Hanyuma ibyo bigaca bijyana no gukorana ibimenyeshamakuru, amaradiyo, hamwe n'iyindi mihari iharanira agateka kazi na muntu. Ubwa gatatu hariho kuraba neza yuko ibintu bijyanye n'ubutunzi, ingene abantu babayeho, imibereho hamwe n'akaranga navyo nyene vyitaweho. Hanyuma icanyuma ni gufasha umugwi kugira ngo ushobore gukora neza.
Sister Vinyi ni Muraba avuga ko muri ivyo bintu bitanu igihambaye kurusha irindi ari uko indwaro rusangi yoshinga imizi bicishijwe mu gushaka kw'abanyagihugu umwaka uza.
Ibijyanye n'amatora nisukuvuga ngo tuzobikurikirana, twaratanguye kubikurikirana. Mu bikorwa tumaze gukora gushika uno munsi harimwo ibijyanye n'ivyo vy'amatora. Nico gituma wumva tuguma turi mu ntara zitandukanye turaba iyo bishitse akagira abashamirana dusha dushikayo ubwo nyene. Birashika ko umugwi uyu canke umuntu hariya na hariya bashobora gushamirana. Mugabo igikuru nuko tubafasha kugira batahure ko hariho inzego zijejwe kubafasha kugira ngo zitatura ayo matata. Nico gituma kenshi iyo tugiye kuraba abantu tugenda twitwaje abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, mbere na komisiyo ikagenda ifise abayiserukira barengumwe.
Abitabye ico kiganiro basanga umugwi CNDH utazohava uronka uburyo bwo kurangura iyo migambi kubera ko umuryango wa Buraya wagabanije imfashanyo kuri uwo mugwi. Ivyo vyaturutse ku migenderanire y'uwo muryango na leta y'u Burundi yahagaze. Ariko ishaka ryo gufasha CNDH riribonekeza ku ruhande rw'ubuserukizi bw'umuryango w'ibihugu vya Buraya mu Burundi. Wolfram Vetter yari yitavye ico kiganiro asaba u Burundi kunagura imigenderanire n'amashirahamwe mvamahanga.
Ça me fait quand même aussi un peu triste que pour le moment je suis pas en position de vous confirmer un soutien direct à votre institution.
Wolfram Vetter avuga ati muri kano kanya sinokwemerera imfashanyo rwego murongoye, ariko mu gihe hobo twigoro twugukorana n'amashirahamwe mvamahanga umuryango wa Buraya ntaco utazokora kugira ufashe. Vere ati bashasha muri uwo murwi ndabifuriza kuroranirwa mu vyo mujejwe, nibaza kandi ko tuzobandanya kuvugana. Uwari yaserukiye leta y'u Burundi muri ico kiganiro ntiyihanganiye ivyashikirijwe n'uwaserukuri umuryango wa Buraya mu Burundi. Umushikiranganji ajejwe ivy'agateka kazi na muntu no gufatana mu nda Martin n'ivy'abandi avuga ko hari abafise izindi nyungu baguma bafatiye Burundi amaboko imugongo.
None ubushikiranganji bujije wateka kazi na muntu uyu mugwe wigenga ujije wateka kazi na muntu wahabereye iki? Nuko ahantu hose hari abantu harashika yaho hagati ya kazi na muntu gahungabana. Mugisho twanga yuko usanze umuntu yahohotewe ucubati ko yari mu mugambwe kanaka abamuhohoteye nibari abamuhohoteye abantu bagwanye bariko basomye rukabi barukabashika nkumbe ntibasangiye imigambwe kandi bavukana kwa se na nyina kwashoboka ko bapfuye imigambwe inama urayiteguye ntikurikije amategeko uwo munsi yewe bacuvuga yuko ubutegetsi bwa kubujije gukora inama kuko uri mu mugambwe kanaka byinshi bya mu Burundi turavyubahiriza bitucamwe navyo n'ivy'abantu kawusana yuko makungu ibimenyesha makuru mpuza makungu icyo bibigagamisha mugaca cyane cyane harimo inyungu za politiki tudukure mu gumwe wa politiki n'ubwo tuza n'uwundi aho bikoze nabi ko nubuza nakandi ayo adashikije ibyumviro byawe hagare inyungu z'igihugu abantu bashaka ku mwagize ko atagubanje hati ya kazi na muntu
batanu kuri indwi bagize umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu bamaze ukwezi n'iminsi mikeyi bashikirijwe amabanga yabo uwo mugwi bawusanze utari mu kibanza cyiza kuko ishami rya ONU rijejwe agateka kazi na muntu ku isi ryagiriza CNDH y'u Burundi kudaharanira wigenga iby'agateka kazi na muntu mu Burundi ugakorera mu kwaha kwa leta mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo abanyagihugu bo mu Rubaya muri teritwari ya Masisi bariyamiriza ubwicanyi bw'abantu babiri bakora mu bibanza bicukurirwamo ubutare abo bantu barashwe n'abashinzwe umutekano ba societe SMB ijezwe gucukura ubutare muri ako karere ubundi umwe arakomereka Claude Ganza Munyamagana araduha iyi nkuru y'Idonide
aya na amajwi y'abaturage bo muri gurupe ya Rubaya muri teritwari ya Masisi mu birometero hafi 70 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma kuri uyu wa mbere abatari bake biganjemo urubyiruko biraye mu mihanda bamagana urupfu rw'abakimbaro barashwe n'abashinzwe umutekano wa Societe Miniere de Bisongo cyangwa se SMB mu magambo ahinnye sosiyete rukumbi ifite uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri aka gace abapolisi bacunga umutekano wa SMB banakomerekeje undi mutsimba umwe ibi nubwo ari imbarutso yo kwigaragambya kwabo ariko bemeza ko bamaze kurambirwa imikorere y'iyi sosiyete ihohotera abaturage uko bwije n'uko bukenye kandi kikomereza imirimo yayo nta nkomyi uyu bishe mu gitondo yabasabye imbabazi ngo be kumurasa ariko bararenga baramurasa babirebaga ndetse yirukaga bahunga kandi ubundi iyo umusore ajya guteye umugongo yiruka uwo ufite imbunda uri umusirikare ntiwemerewe kumurasa ntitwari tuzi ko nta mirimo ikorerwa mu birombe uno munsi tuzinduka mu kazi nk'uko bisanzwe abapolisi ba SMB baje baratwirukana turemera turahava uko badutwaraga huti huti rero hari mugenzi wacu wari wasigaye inyuma umupolisi ahitamo kubita isasu mu gituza arapfa duhora tubivuga ko SMB tubangamira cyane kandi twandikiye inzego zose inzandiko nyinshi tuzigezaho akarengane kacu twamagana imikoranire ya SMB na kokorama twagaragaje kuva kera ko SMB dutsikamira itwicira abantu kandi igafunga ibirombe uko yishakiye mbega niba igihugu kituzi nk'abaturage bacyo hano mu Masisi byaratuyubiye twe tubibona nk'aho SMB yabohoje kano gace ko kwirisegeka sosiyete SMB ifite uburenganzira bwo gucukura amabuye buhera mu 2026 bukazageza mu 2022 uruhushya rwayo rwo gutangira gucukura amabuye muri aka gace rufite nimero PE 47/41 rwabanje guhabwa uwitwa Hizi Edouard Nkwanga Cucu nyuma icyangombwa cya burundu kiza guhabwa sosiyete SMB mu 2014 mu ngingo zihariye zigaragara muri uru ruhushya rwo gucukura koperative koperama y'abatsimba cyangwa abacukuzi b'amabuye nibo bafite uburenganzira bwo gucukura bagakorana na SMB nimero y'icyangombwa cya koperama cyangwa perimetre d'exploitation ni nimero 47/37 kigomba kurangira nacyo mu 2022 gusa abahagarariye aba batsimba ntibigeze bishimira na gato ibikubiye muri aya masezerano y'imikoranire twanze uruhushya SMB yahawe biyemerera gucukura amabuye hani Masisi ku buso 47/41 kuko urwo ruhushya rubonye mukavuyo k'umutwe wa RCD abariyihamuha uretse ko tutanigeze tuyibuza gucukura kuko twarakoranye ariko imikoranire yayo yerekana ko ahubwo ari ubusahuzi mu baturage kuko yatangiye siko igikora leta rwose idufashe yambure SMB uruhushya yayihaye kuko si sosiyete ahubwo ni umuntu umwe wikorera kuko n'amabuye ivana hano ntitumenye aho yajyana nk'uko nawe ubireba akazi ko mu birombe niko konyine kaboneka hano dutunga n'umusaruro uva mu mabuye tukabona n'uko twiga ariko ubu twasubiye inyuma cyane aha dutuye kuri muderi imirima yose barayifunze ntitwemerewe guhinga ubucukuzi baratubujije byose byarahagaze ujya mu murima murima wawe bakakwirukaho n'imbunda abaturage bafite amasambu ku buso SMB yahawe gucukuraho bavuga ko nta burenganzira bafite guko babacukura amabuye ngo bayagurishaho bashaka atari kuri societe SMB bavuga kandi ko no mu gutanga kazi koresha ivangura rishingiye ku moko bikaba byazamura ubwikekwe hagati y'amoko aturi ibyo birombe Perezida wa Societe Civile ya Rubaya Bwana Gervais Hakizimana agaragaza impungenge z'uko muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro hashobora kuzahinduka ibirombe by'amaraso mu gihe ubutegetsi butakemura ibibazo by'amakimbirane imbere y'igihe.
Pale na njoo kwenye sipoti kwa tunakulia wachimbaji wa madini re yote kwa ujumla
muri ibi birombe niho twese dukura umugati haba batimba n'abaturage bose ba Masisi abakije amajyaruguru n'ahandi muri rusange niyo mpamvu dusaba leta gushakira imiti iki kibazo mu maguru mashya amoko yose atuye aha abeshejweho n'ubucukuzi bw'amabuye imiryango n'amoko nk'abashi abahutu abatutsi abahunde abatwa n'abatembo bose baraha kandi twese dutuzwe n'ubucukuzi niyo mpamvu dusaba ubutegetsi gushakira umuti ibibazo igihe cyose bivutse kugira ngo amoko yose abane mu mahoro n'umutekano abaturage batandukanye bo mu Rubaya bavuga ko mu guha sosiyete SMB ya senateri mwanga cyo kiruhushya rwo gucukura hagaragayemo uburiganya burimo no kuba basinye amasamba atari bo bari bene yo hari kandi n'abakozi bavuga ko badahemberwa imirimo bakoze kimwe no kuba SMB ikumira abandi babuza gucuruza amabuye n'iyo yabita yakenera Claude Ganza mu Nyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Abiswa bagizi banabi batatu bikekwa kuba aribo bagize igitero mu ikambi ya Nduta mu mpera z'indwi irangiye biciwe ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Tanzania hitwa Mabanda barashwe. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Joven yagiye mu biro vy'umuyobozi w'akarere ka Kibondo Louis Bura baganira kuri icyo kibazo
mu kiganiro n'abamenyesha makuru urongoye district Kibondo bwana Louis Bura yasiguye ko abakozi banabi bishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere mukanya gato bagira bajabuke gusubira mu Burundi muri icyo kiganiro bwana Bura yavuze yuko ayinkoho zavuga mu nkambi ya Nduta mu ijoro ryo kwa gatanu tariki 31 y'ukwezi kwa gatanu igipolisi cyakiye gikora isakwa aho abo bagizi banabi baciye birukira mu ishyamba riri hafi y'inkambi yitwa moyo wose bari ku rugendo gusubira mu Burundi n'igipolisi cyaronse amakuru y'abo bantu yuko basohoye ku mutumba wa Mabamba avuga yuko abo bakozi ba nabi barenga 10 ariko abishwe ni batatu gusa kandi basanganye inkoho zibiri n'amasasi 150
na walipokuwa katika hali ya kujibizana nao wote waliwapiga risasi waliuawa lakini vilevile walichukua walibahatika kupata bunduki mbili
muungano hagati y'igipolisi si nabo bagizi banabi niho barashwe bose batatu kandi basanganywe inkoho zibiri n'amasasu mubiheze murazi byabaye mu nkambi iperereza ryakoze akazi kayo neza kandi tubandanya gushaka abandi hose bari tuzobasangayo kubera dukeneye kubona amahoro mu nkambi na district yose ya Kibondo
siku iliyofuata kupata taarifa kwamba walionekana maeneo ya Mabamba na wakamata majambazi watatu
uretse ibyo bitero byabaye mu nkambi no mu baturanyi babo bwana Louis Bura yemeza yuko impunzi nyinshi ari abantu beza cyane kiretse bake bakorana n'abagizi ba nabi
so wakimbizi wote ni wabaya hapana sehemu kubwa ya wakimbizi ni watu wazuri na raia wema sana sasa kati yao majambazi yapo tafadhali ninaomba sana jinsi watanzania walivyoonyesha moyo
impunzi nyinshi ngaha mu nkambi turazi neza ko ari abaturage beza cyane ariko hari bamwe bakorana n'abagizi ba nabi abo nibo dushaka kubera bahungabanya umutekano nyuma y'inkambi murabona yuko ibitero byagabanuke ubwo rero turasaba impunzi nazo zikomeze gutanga amakuru y'abagizi ba nabi kubera dukeneye amahoro akwiye kwa buri muntu
jinsi watanzania walivyoonyesha moyo wa kutoa taarifa na wenyewe wakimbizi watoe taarifa sisi muda wote tutachukua hatua hata kama ni ndani ya kambi jinsi hali ilivyotokea kwa hiyo imeonekana sasa ujambazi kwa huko nje tumedhibiti sasa wanarudi kwa wenzetu walioko mle ndani na hili halikubaliki
kubijanye ni ugarwa wa masoko rusangi ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanye nazo yavuze yuko leta ya Tanzania yabonye yuko ayo masoko ari kimwe mu bifasha abagizi banabi koroherwa kwinjira mu nkambi niyo mpamvu yugawe. Bwana Ruisibura yemeza yuko leta ya Tanzania izineza bitero by'amabyabaye mu nkambi no mu baturanyi b'inkambi kubwizo mpamvu avuga yuko igipolisi gikomeje gukora isakwa rikomeye mu nkambi n'ahandi hose havugwa amakuru y'abakozi banabi kubera impunzi zifite uburenganzira bwo kubaho n'amahoro akwiye. Kimwe gusa asaba impunzi n'abaturanyi nazo gutanga amakuru y'abagizi banabi kugira byorohere igipolisi gukora akazi kayo. Kuva district Kibondo mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Mwana nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika gisamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamilin.
Mwaramutse neza. Hashize imyaka 95 abasangwa butaka bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bita Indians bemerewe kuba abenegihugu. Nibyo tuganiraho muri make. Ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatandatu 1924, Inteko Ishinga Amategeko Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itegeko riha ubwenegihugu abasangwa butaka bose icyarimwe mu gihugu cya base, basekuru na basekuruza. Aba basangwa butaka bazwi cyane cyane ku izina ry'Abahinde, Indians cyangwa Amerindien. Izina ryaturutse ku Banyaburayi ba mbere na mbere bageze ku mugabane wa Amerika. Bari barahagurutse iwabo bashaka kujya mu Buhinde nyakuri muri Aziya banyuze y'inyanja. Naho ntibari bahaza ariko noneho barayoba bagwa muri Amerika batabizi. Byari mu mwaka w'1492. Abaturage aba bazungu basanze ku mugabane wa Amerika bibwiye ko aribo Bahinde, babita gutyo guhera ubwo. Umubare w'abasangwa butaka w'icyo gihe ntuzwi neza, ariko abashakashatsi bakeka ko ku mwaduko w'abazungu mu cyaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba basangwa butaka bari hagati ya 2,000,000 to 1,180,000. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite amoko 562 y'abasangwa butaka yemewe na guverinoma y'igihugu. Bose hamwe barenga 5,000,000. Ni nk'umwe n'ibice 6% by'abaturage bose b'igihugu. Abazungu bakigera muri Amerika guhera rero mu 1492, umubano wabo n'abasangwa butaka wabanje kuba mwiza. Nyuma byarahindutse. Kugeza mu mwaka w'1800, abazungu 98% bari batuye mu gice cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'icyo gihe kitarenze 70%. Bashakaga ubutaka bunini, mbese urebye babushakaga bwose. Nibwo bafashe icyemezo cyo kwirukana bene bwo, ariko ntabwo byari politiki ya leta. Gusa byabaye kimwe mu byaranze amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 1928. Uwitwa Andrew Jackson ni we wayatsinze aba perezida wa 7 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akimara gutorwa yihutiye gutegura itegeko ryemejwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu 1830 rishyiraho ku mugaragaro politiki yo kwimura abasangwa butaka mu byabo. Kuva ubwo leta yakoresheje igisirikari bajya gucira aba Indians ahantu habo. Ibyo bikorwa byo kubohera byabahitanyemo benshi. Ijwi rya Amerika. Kuva ibyo guca abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byabo birangiye, bafatwaga nk'abanyamahanga, ndetse n'urukiko rw'ikirenga rwaciye iteka mu 1831 ruvuga ko Abahinde bagize uduhugu twabo twigenga, bityo ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabareba. Nyamara intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu itangiye yabaye kuva mu 1860 kugera mu 1865, abasangwa butaka benshi bagiye mu gisirikari nabo iyo ntambara barayirwana. Irangiye rero basubiye mu duhugu twabo, ariko abanyamashyaka bamwe batangira gusaba ko abasangwa butaka bose uko bakabaye baba abenegihugu. Byafashe imyaka myinshi rero kugera mu 1924. Muri uwo mwaka ku itariki ya kabiri y'ukwa gatandatu niho rero Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itegeko ryitwa Indian Citizenship Act riha ubwenegihugu Abahinde nukuvuga abasangwa butaka bose bose ikivunje uko bakabaye nyamara nubwo bari babonye ubwenegihugu kimwe na bagenzi babo babirabura babavanjirije kubuhabwa icyarimwe mu 1868 basanze guhabwa ubwenegihugu bitajyana n'uburenganzira busesuye bwa rubanda by'umwihariko uburenganzira bwo gutora no gutorwa nabyo byafashe indi myaka kugira ngo bikosorwe nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hariho bigarukiye tubashimiye ko mwaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika